Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Tulikumuzi wakata anugene kerezo ya fumini ilu mboka karumaka wihumina miyongi wina gata natu Ndabara mkijenda wani kaze murano makuru mkijenda wa wategurie na yo akabagizwe ningi nguhuru nguhuru zikulikira Rwanda uri hagati yagatu watanabo yagiza ko barunguye umugambi CNL muri kino gihe bidakurikije amategeko ni bwashoboye kuburanishwa ejo nkuko byari bitekanijwe kubera abonyene bataguhitavye bakaba gwakirushirwa mu mwiherero sentare ikaba izorusoma mu kiringo kitarenga amezi abiri Mugisata kijani na gati ya kazi na munu turabu giringene ishiramu ya kati Burundi rigwanya ihote kwa jankiri wa munu ilibabaju wenu vigishi kawanyoro mawohero Mugisata chindiro na ho tunaza kubabwira ko urunani fenasebru huki emo ama sendika ya Mugisata chindiro ni igisho wifuza ko masomero ibitige vya wanyeshuri vyo kubahirizo kugira ngo umwimbo wabo uyongere mukanya gato idonido yanu makuru
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndashuwe kwa ramusa na wahani kaze mura no makuru tuwa wateguriye ano makuru tuya here mungisata shutungane kuna wakane senaye na nyuzwa yari ramusa yumviriza urubanza Rui hagati agatowa sanu mugwi w'abanywanyi b'umugambi CNL uvuga ko ariwo uzwi n'amategeko urongo w'uni witwa Nesorgi ukushaka abagize uwo mugwi nibitavye ubwo rubanza ari naco gituma rwashyirushirwa mu mwiherero rukaba ruzosomwa mu kiringo kitarenga amezi abiri agasobwa basaba basigura ko abo batitavye urubanza ari kubera ko atavyo kwiregura bafise akaba yiteze ko sentare izomurenganura ico kiringo kigeze Urongo y'umugambwe CNL uzwi n'amategeko Nestor Gikwisaka avuga ko batitavye urubanza kubera ko sentare hari ivyo itari bwabishure bijanye cyane cyane ingene urubanza rugenda no kumva z'umutekano wabitaba urubanza tumukurikire
twebwe twarandikiye sentare nayo nyuzo twibwira uko vyifashe kuko urubanza ntiruraja mu idoni twashikirije sentare nayo nyuzwa ibibazo bibiri gushika ubu ntituratahura igituma indongozi 10 z'umugambwe zitwariwe n'ivyo bishimikije mu gutora izo ndongozi n'uruhara rw'umwe mu bantu 1400 bitavye ikoranabuhanga kaminuza twarasabye sentare bitubwire igituma witwaye yamayitirira uburongozi bw'umugambwe kandi yarasubirijwe bigashika naho akoresha ikidodo cy'umugambwe atakirongoye nimba yatwitwariye avuga ko yakuwe arenganijwe n'impapuro zemeza ko uburongozi bwahindutse haba mu ngingo zavuye mikoranero kaminuza yo mu kwezi kwa gatatu 2024 kumwe n'ingingo zafashwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutunganiriza imigambwe hazemera batazemera naho bica yitwarira ubushikiranganji bwemeje izo ngingo zinama kaminuza igihe cyose hatumwe ko izo manza kuko zimaze gutumwa ko inshuro zitatu hama haba gushaka kudurumbanya umutekano kubitavye urubanza bakomoka ku burongozi bushasha bwa CNL mu gukubita ku miduga mu gushaka kumena ibiyo mu gutukana no gushira isoni kubitavye n'ibindi n'ibindi ibyo bigakorwa n'utugwi twazanywe n'uwitwaye afatikanije n'akagwi acuditse twebwe rero twarasabye sentare na nyuzwa biciye mu rwandiko ko yotunganya ibyo bibazo bibiri imbonyamukuru yo kuburana bino kubahiriza umutekano w'abitavye ariko sentare na nyuzwa iryo sango ryo kuburana rishitse itaratwishura kuri ibyo bibazo bibiri
Inyuma y'urwo rubanza agatorwa yasabye abategetsi b'u Burundi korohereza imigambo yose ikajwe mu matora mu mwidegenzo kandi bakanubahiriza ibizoba byavuye muri ayo matora agatorwa abona ko umugambi CNDD-FDD usa n'utinya guhiganwa mu matora agatorwa
twebwe nta matora tuki ahubwo twe dusaba yuko leta cyangwa abatware b'uno munsi bo kwiyakira ubwo bafite ko guhitamo bakawukora mu mitima yabo hanyuma bakemera tukajya ku rubuga twese kakabihitanwa bigaragara gutsindwa agatsindwa gutsinda kigatsinda ari kintu dusaba yuko bose bayotsindira abarundi bose ntatsindire akagupfiwe nuko tubona biri kugenda kuva aba bantu bashita ku bitegetsi bishika naho bitanye igihugu n'ubwa ibyo sije na gatumbo urya umukuru w'igihugu urya bamutiye izina ngo bise barundi yabwiriza kutwereka ko arengeye kuba mu muganga bakabuza wumva ariko aratera imbyino ngo tuzobashikiriza icya n'iby'abantu batuye hariya niba ari mu nama shingiro bijya si umukuru w'igihugu yasa kuri rero iyo ngendo ni uvuga ngo dore ibyo dukeneye yo kwihindura
inzamba
tubandanye ano makuru twabateguriye mu gisata kijyanye n'agati ya kazi na muntu ahishyize hamwe Kristo hagati Burundi icyo umutima uhagaze n'ubwinshi bw'abanyoro mu mahohero atandukanye ari mu gihugu mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa ruheshi guheze iryo shyirahamwe yerekanye ko mu mahohero atandukanye ari mu gihugu hari abanyoro barenga 14,000 mu gihe ibibanza byategerezwa kwakira abo banyoro birenga gato 400,000 ivyo bikerekana ko agati y'abanyororo katubarije na gato biturutse ku ifungwa ry'agateganyo rimara igihe kirekire kurikira Judith Basutama ajeje kumenyesha amakuru muri Akati Burundi
icegeranyo c'ishirahamwe Akati Burundi cerekana ko mu mpera z'ukwezi kwa ruheshi Uburundi bwari bufise abanyororo 12,216 2,216 mu bibanza byategekanijwe kwakira gusa abatarenga 4,294 ibyo rero bikaba byerekana ko amabohero yarengewe ku bice bigera ku 284 n'ibice 49%. Ibohero rya Murambya ryo ntirikigira iseganirizo kuko rishitse ku bice 827%. Kimwe mu bisigura ubwo bwinshi ni ifungwa ry'agateganyo rimara igihe kirekire abantu 5,755 ni ukuvuga 47.11% by'abanyororo ntibaraburana mu ibohero rikuru rya Mpimba hoho barashika 64.55% kuri iryo teba ry'ubutungane hiyongera ko ibibazo byatewe n'iringandizo nshasha ry'amasentare mu makomine take komino aho usanga abanyororo bafungiwe kure y'ayo maparke bakamara amezi n'ayandi badashobora kuburana kubera ata buryo bwo gushikayo ibyo byarabonetse mu banyororo b'ibururi bategerezwa kuja kuburana mu maparke ya Mugamba Songa canke Matana ikindi cibonekeza muri kicegeranyo nuko naho abanyororo 400 bagirizwa ibyaha bito bito bafunguwe taco byahinduye kinini abantu benshi bejejwe n'ubutungane canke abagirizwa ibyaha bijanye na politike n'ubu ntibarekugwa mu ibohero rya Mpimba hoho bavuga ko amadosiye yabo usanga nyegejwe canke ugasanga abari ku rutonde rw'abari kugwa n'abantu baje baramaze gusohoka ibohero abandi bagasabwa igiturire kugira ngo baje ku rutonde
ishyirahamwe Akati Burundi isaba ubutungane kurekura ababa bejejwe n'ubutungane bagoma bavundiye mu munyororo kugira ngo ubwinshi bw'abanyororo bari mu mabohero bugabanuke n'ubunyene Judith Basutama
iki cegeranyo kandi kirerekana ukuntu abanyororo babayeho mu buryo buhonyanga agateka kabo mu mabohero menshi abanyororo nta mazi bakironka nta bifungurwa eka mbere nta n'imiti kirangwa mu mabohero kuko mu mabohero amwamwe abanyororo bategerezwa kwigurira imiti naho bo bagiye mu bitaro ku bijyanye n'ibifungurwa akarero nutanga ni kibohero rya Ngozi ryamaze iminsi 19 ikurikirana mu kwezi kwa Rusama atabiharage mu gihe mu Mpimba bamaze iminsi 12 bataronka ibiharage n'iminsi 5 bataronka ifu icegeranyo cya Akati kirerekana kandi abana 71 bari kumwe n'ababyeyi babo n'abana babayeho mu buryo bugoye cyane kandi atacaha bakoze ahantu batagira isuku atani bifungurwa bibereye abana bashobora kuronka ishyirahamwe Akati Burundi rasaba rero abategetsi kugira icyo bakoze bidatevye na cyane cyane kurekura abantu bejejwe n'ubutungane kwihutisha imanza z'abafunzwe by'agateganyo no kugabanya abanyororo mu mabohero yuzuye birenze urugero nk'ibohero rya Murambya Akati Burundi kandi irasaba ko amadosiye y'abafungwa ba politiki atusubira gusobanurwa ngo anyegezwe ukwayo nyene kugira ngo abafungwa bashobore gushikira ubutungane Akati Burundi irasaba koruhiriza abanyororo bafunguye kure y'amaparke bakukira kugira ngo bashikeyo
mu gusozera anoma kuruto wateguriye warakwiye kwigwa igituma amasomero amwamwe agira abanyeshuri bake Mereko ashoka mu ngiro ibiri mu ikete umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yandikiye abayobozi b'indero mu ntara amenyesha ko amasomero azobatarimwo abana 25 n'imiburiburi mu mashuri ishingiro na 15 mu mashuri inyuma y'ishuri ishingiro azohagarikwa mu mwaka uza. Ivyo bivugwa n'undani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB Antoine Manuma arongoye ubwo runani avuga ko iyo ngingo ishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshuri ku mwimbu wabo co kimwe no kubigisha tumwumvirize.
Ingingo iri mu ikete umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yandikiye abayobozi b'indero mu ntara igenekerezo rya 2025 ruheshe umwaka w'2026 abamenyesha ko amasomero atazoba arimwo niburibura abanyeshuri 25 mu mashuri shingiro na 15 mu mashuri inyuma y'ishuri shingiro atohagarikwa iby'agateganyo mu ntango z'umwaka w'ishuri uza wa 2026 ushira wa 2027 yoshirwa mu ngiro ibanze gusuzumwa neza kuko ishobora kugira ingaruka mbi ku banyeshuri bayigamwo n'abigisha bayakoramwo igihe bimuriwe ku yandi mashure ari kure yaho basanzwe baba bikagira ingaruka no kumwima. Harakwiye kwicarirwa kandi ibituma ayo masomero agira abanyeshuri bake. Bimwe bimwe nibi amashuri amwamwe yubatswe mu karere karimwo abanyagihugu bake bake canke ugasanga amashure aragerekeranijwe kubera igihagararo cy'abahakomoka. Mu kubaka amashure rero hokurikizwa igicapo bita carte scolaire ishuri gashyirwa aho ikenewe. Abanyeshuri bariko bata amashure ni benshi ku murindi munini batangwe ari benshi mu myaka ya mbere y'ishure shingiro bagashika mu gice cya gatatu cy'ishure shingiro ari bake cyane bashitse mu gice cya kane ko bigatera byunyuka na mwaburya abana bayoberwa mu mwaka w'indwi ari benshi hufatwa ingingo zibereye zituma abana baguma ku ishure harimwo kugabanya ubukene mu miryango kuko aricyo gituma nyamukuru. Inyuma y'ishure shingiro usanga abanyeshuri bashyirwa mu bisata badashoboye batabanje kuraba amanota barose muri cya kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro. Bamwe bahitamo kwironderera ibindi bisata bumva bugerageza abapfuye kubijamwo bakayoberwa bakagenda baraherengetera amashure agateba akiyugarayo nyine. Ivyo rero bikaba bishika mu mashure yegukira amakomine ajyamwo abanyeshuri baronse amanota make mu kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda.
Uyari Antoine Manuma rongoye urunani FENASEB akaba ari no ngaho agarukiye amakuru mu kintu twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye, bakoze n'abagenzanje bafashe kuyatorokanya. Mugire amahoro iwanyu n'aho utaha.